Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri kumwe na Thomas Kamirindi, nongeye kubasuhuza mwiriwe. Radio ijwi rya Amerika ni no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Hamwe baraje gucyo twabasa gucyo batanga imihoho kuko akazuna gakabana ni cyane naho badusaba ikigongo kuko batubeshye.
Uyu ni Terence Ntahiraja wo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi mu myigaragambyo yabaye i Bujumbura uyu munsi biyamiriza icyegeranyo cya Loni na makuru yo mu Burundi. Abantu bagera ku 5,000 bakoze rero imyiyerekano mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura uyu munsi biyamiriza cyakegeranyo cy'abahanga bigenga baloni. Iyo myigaragambyo yari yatumijwe na leta. Eloge Wirikaneza yayikurikiye.
Rohero komine mukaza hagati mu gisagara cha Bujumbura imbere y'ibiro by'urongoye igisata cha Oni kijeje wagataye akazi na muntu mu Burundi abari mu nyerekano bariko biyamiriza abahinga batatu bigenga ba Oni bakoze cegeranyo giherutse gusohoka uhereye ku barabarongoye. Imbere yo gushika muri ico kibanza bari babanje guhurira ku masanganzira yitiriwe Oni ari muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Abari bitavye akamo ka leta bihereje barabara yitiriwe Chaussée Peuple Morondi igana mu gisagara hagati bakatira kuri Avenue de l'Université barabandanya baje gusubira gukatira muri Boulevard de l'Iprone. Aho ku buserukizi bw'igisata cy'agateka kazi na muntu bwa Oni niho havugiwe amajambo. Terence Ntahiraja umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu niwe yari yaserukiye leta. Yavuze ko abahinga ba Oni bahenzwe n'abama barota gutembagaza ubutegetsi. Ntahiraja yanasavye Oni kutemera icegeranyo cyatanzwe nayo abahinga bagikoze bahamagarirwa gusaba ikigongo abarundi.
Iyo amaraporo Burundi bwakoze igihe bagira amakenga amaraporo yakozwe mbere byaba raporo ashikije mushikiriza maze kizigenza muri Repubulika yasohoye yerekana ingene abo bantu bariko barabesha n'abakoze ibyaha byinshi bitandukanye nta na kimwe kirimo. Wihweje ingene hariho abari batwaye mu migwi yabicanye bakishikana ku nzego zibijejwe bakagira amatemo yaje bakabivuga byose ngaha ku mugaragaro nakimwe basize ntuye rekana rero yuko iyo raporo byo bita mu kifaransa raporo bieze tube tutayemera kuko ni ibinyamano benshi. Nibaza ko bahawe amafaranga n'abayasanzwe bavuga ayo majambo kuko ibyo bavuga mu ibarabara ibyo biri muri iyo raporo.
Mugira muti bari kuyakandika iyindi raporo nshasha yo kwimenjura
ikigusaba ikigongo ahubwo nayo raporo nibaza ko yakorwa n'abanatarabo nayo ijya yobakwiye yose ikwiye gufutwa. Hamwe bo baraja gucyo twabasa gucyo batanga imihoho kuko akazuna gakabana ni cyane nabo badusaba ikigongo kuko batubeshye.
Abiyamirizwa sabo bahinga bawo ni bonyene harimo n'abandi nk'indongozi tsuna ni Senared rutavuga rumwe n'ubutegetsi.
Uwo mugabo bita ni nani? Turamwiyamirije.
Imbere yo gutangura urugendo habanje igisabisho wasenze yaganije president Nkurunziza n'ubakuye abisiraeli mu gihugu cya Egiputa igihe bari mu buja bw'umwami Farao.
Ibijyanyeho kagishasha ngo kuri Yesu intumwa ziwe ni habunzemo intumwa z'abafronde harimo Yuda yarafronze acarahemukira abandi aramugura nk'uko abo bantu bari hanze batuguze. Reka mana ko turi hano mama ubuturongoye ni perezida wacu uwo twitoreye niwo Mose niwe Dawidi niwe Yosefu turafashe imana ubushobozi bw'imana bw'abazungu aba baduhahaje urabazi mana izi nani yo zibera urahazi turasabije imana zose ziri Bruxelles ziri muri Etazini no mu Bufaransa no mu Rwanda.
Munzira abari mu myerekano bagenda barayagiza president Nkurunziza mu mirongo harimo n'utwana duto duto nk'utu duhungu tubiri tw'imyaka nk'itandatu twari duhekanye ku ikinga. Tuletindirimbo hari n'ivyivugo nk'iki.
abatutsi muri ho
turi ho
tuzokwanaho kandi tuzerwa kubaho
hadunga hamanuka hanyerera tuzobasongako
mubaje kwiyamiriza abahinga bigenga ba ONU n'icegeranyo cyabo harimo n'abashinga amateka n'abakenguza amateka nabajije umwe muri bo kwatarenza karimbi mu gihaserukira abarundi bose babemereka icegeranyo n'abaciyamiriza umukenguza amateka remi barampama yanyishye bikurikira
jewe databuja n'umunyagihugu umunyagihugu niyo yashizeho ni nawe yandugitse kugikorwa n'ukuvuga yuko uwandungitse kugikorwa kijya kintu kitamuhimbara kitamunezera jewe narungitswe ngo ndamuserukire urumva ko naje ubwanje nto kinezererwa nejo nibasubira kutubeshera nzofata ya mbere maguruka mvuga nti teshwa mute
imbaro hagize igihugu rwahawe kibanza narwo nyene nkuko vyama myerekano beni president Nkurunziza kuri uyu wa gatandatu nta myerekano nimwe yaroyemwo naho yahora akunda kuja gushikira abanyagihugu bo mu ntazo hagati mu gihugu ico bikora yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter mu kiringo c'amasaha 3 yanditse ubutumwa 40 mu vyo yanditse yagize ati nta munyamahanga azoza akunda Burundi kurusha twebwe bene bwo canke b'abanyepolitike bakeneye kumenyekana baronse ururimbo rwitwa genocide mu Burundi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
mu ntara ya Ruyigi indwara y'igisukari iragenda yiyongera kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa munani muri uyu mwaka abantu iyo ndwara yajyanye abantu 206 mu bitaro bitandukanye ndetse muri bo 4 bitabye imana nkuko ibiharuro byo mu karere k'ubuvuzi ka Ruyigi bibyerekana Fidel Antoine Sabimana araduha ibindi bisobanuro
Ishirahamwe ryishinze kugwanya no gukinga indwara y'igisukari Apepedia mu mfunyapfunyo y'Igifaransa niyo yatanze ibyo bikoresho byo gupima indwara y'igisukari Pescaritas Savyimana serukira Apepedia imbere y'amategeko aratubwira igituma batuye gufasha amavuriro mu ntara ya Ruyigi agira katanga n'impanuro kubijyanye n'indwara y'igisukari
twaje muri ntara ya Ruyigi kubera indwara ya diabete irikira mu ringanda ni indwara igira gatatu mu Burundi irikirica abantu ku musego mu ntara ya Ruyigi twarayibonye mu mavuriro mu ntara ya Ruyigi nicyo gituma twahagurutse kugira amavuriro yose mu ntara ya Ruyigi tuyaronse utu dukoresho hanyuma kwa muganga niho umuntu amenyera yuko agwaye indwara ya diabete baca bamufata cya gipimo cya glycemi iyi ntara ya Ruyigi rero twasanze irimo abantu benshi bafise indwara ya diabete uti ingaruka mbi ziriho ku muntu afise indwara ya diabete n'izi ingaruka mbi za mbere ziri ku maso abantu benshi bariko barahuma kubera indwara y'isukari bariko baragwara ya ndwara y'ipfumbuka y'amaraso hypertension arterielle muramwumva bavuga diabete ngo na hypertension n'abavyara hariho abantu bacika amaguru amafyigo akageramirwa eka n'ibimba by'umutima cyangwa by'umubiri bikageramirwa kubera indwara y'isukari abana b'igihugu bariko barahuma bariko baritaba imana batazi yuko base indwara y'isukari uti mbe bamaze kugutora iyo ndwara y'isukari wubaho gute wogira iki indwara y'isukari ni indwara mu gihe bayigutoye kwa muganga uzobana ubuzima bunini bubaho mugabo ugize imyifato ibereye ni ukuvuga gutoye indwara y'isukari ntuce wihebura ngo ubuzima burahagaze ngo urapfuye ni ukuvuga kuzobaho ubuzima bwinshi bwiza bubaho mugabo mu gihe ubahirije imyifato zibereye
Abaserukiye amavuriro mato mato yarose ibikoresho byo gupima indwara y'igisukari bavuga ko kagiye kuba akarusho kubahura babitura umubikira mama Dafroza Ruganuka yaserukiye ivuriro rito rya hitwa ibusoro muri komine yabwiye intara ya Ruyigi arabitubwira
umuntu aje atwitura tukamwumviriza turi ko turavura akavuga ibimenyetso bijanywe n'indwara y'igisukari twaca tumurungika mu bitaro bikuru kugira ngo bashobore kumwakira bamupime bamutunganirize bongere bamukurikirane uba karusho kagiye kubaho guko apareye twayirose udukoresho dukoresha mu gupima twaturose bizotuma uzoza twitura tumupima tubonye ari mu bagwayi iyo ndwara y'igisukari tumurungike gusa abonana n'umuganga mushira ku miti kuko gushikisha hataburenganzira tufise gukwandikira imiti uwo azobagwayi indwara y'igisukari ariko uzobaja tugana wese tuzomenya kayigwaye cyangwa katayigwaye tumenye n'ukungene tumurunga ikiba mukurikirana.
Serge ndabutoragura umukuru w'ivuriro rito ginya gutowa muri zone ya Rusengo commune ya Ruyigati
hagiye kuba karusho uko ubuzobyipimira twebwe nyene tone yuko umuntu rwaye ngwara y'isukari bizocyo yitwarohera bya cyo turungika umuntu mu bitaro bitwegereye tuzi yuko arwaye ngwara y'isukari kugira ngo nayo bacyabandanya amufasha.
Ibiharuro dukura mu biro bikuru by'ubuvuzi mu ntara ya Ruyigi vyerekana ko kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kumunani uno mwaka wa 2016 abagwayi bangana na 2006 babonetse ari ndembe mu bitaro muri abo bane bakaba barapfuye. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 abarwayi babonetse ni 345 muri abo 12 bakaba baritavye Imana bahitanywe n'iyo ngwara y'igisukari. Mu Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda batandatu basuye inkambi y'impunzi irimo impunzi z'Abanyekongo barenga 77 imugombwa mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Aba bahagarariye ibihugu byabo basuye iyo nkambi na ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubuholandi, Ubuyapani, Korea y'Epfo na Misiri. Bari bagiye kureba ibyizo mpunzi zikeneye n'uburyo ibihugu byabo byazifasha. Umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni yakurikiranye urwo rugendo.
Amakuru ava mu cegeranyo cy'ukwezi k'umunani cy'ishyirahamwe gita impunzi ku isi HCR ishami ryo mu Rwanda yerekana ko impunzi z'Abanyekongo ziba mu Rwanda zikeneye imfashanyo ingana n'amamiliyoni 41 n'ibice bitatu z'amadolari y'Abanyamerika. Muri izo hamaze kuboneka imiliyoni 11 n'ibice bitandatu z'amadolari y'Abanyamerika gusa. HCR izigura ko kubera ayo mafaranga imiliyoni 29 n'ibice indwi zitabonetse hari ibintu bitashoboye gukogwa, ariko ibi nivyerekanwa mu rugendo abaserukiri bihugu vyabo mu Rwanda bagize mu ikambi ya Mugombwa kuri uyu wa kane. Baravye ibikenewe kugira ngo ibihugu bakomokamwo barabe uko vyokunganira mu gikorwa cyo gufasha impunzi. Ikindi nuko abaserukira ibihugu vyabo bari baje kuraba icamahera ibihugu vyabo vyatanze yakoze. Umushikiranganji w'impunzi n'ibiza mu Rwanda Mufaso ni Serafina Mukanabana nawe yari yajanye n'izintumwa imugombwa avuga ko kuba abaserukira ibihugu vyabo bagendeye ikambi ni kintu gihambaye kuko babonye ibibazo bihari kandi ubu hari bizoca bikemugwa.
Icyambere babaje kureba no kuvuga ngo ese ya mafaranga dutanga y'imfashanyo nyura muri HCR agenewe abagenerwa bikorwa aribo impunzi ese abageraho? Hari abatanga amafaranga ajya mu bwubatsi, hari abatanga amafaranga ajya mu biryo, hari atanga ajya mu buvuzi, hari atanga ajya mu burezi. Abo bose baba bakeneye kugira ngo bashobore gutanga raporo ku bihugu byabo bagaragaze ko ibigenewe impunzi babibona kandi banamenye n'ubuzima impunzi zibayo.
Abaserukira ibihugu byabo biyemeje ko bagiye gufasha mu bisata bitandukanye nk'uko umushikiranganji w'ibiza n'impunzi abimenyesha.
Cya kabiri ari byo twituba dutegereje ko ari kugira ngo tubereke tuti dore ibyo mwaduhaye, dore ibyo twakoze, ariko impunzi dufite ziracyafite ibibazo. Ntabwo bya bindi mwaduhaye byarangije ibibazo by'impunzi, bityo rero hakaba havamo kuvuga ngo reka twongere ibyo twatangaga kwagure se no mu bindi bishyashya bya bihari. Umvise ko nk'uyu munsi twavuze ikibazo kijyanye n'amazi. Amazi ni ngume hano, amazi ya gaburira ino nkambi ariko akanagaburira n'abaturage baturanye n'inkambi. Ngira ngo kira kibazo buriya bagifashe ku buryo mu byo bazakemura nacyo kirimo.
Inyuma yo gutembera mu mpande zitandukanye z'ikambi, aba bategetsi baciye batanga ikiganiro ku bamenyesha makuru. Uwari yaserukiye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda umushinganahe Mathieu Loth yavuze ko Amerika imaze igifasha impunzi kandi ko imaze guha ubuhungiro impunzi z'Abanyekongo 10,000 kandi muri iki gihe bategekanya guha izindi mpunzi 10,000 buhungiro.
It's a very good question that the United States is very supportive of resettlement of refugees.
Icyo kibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko irafasha mu kwakira impunzi. Kuva mu mwaka w'2011 gushika mu mwaka w'2016 twarakiriye impunzi z'Abanyekongo 10,000 muri Amerika. Ubu naho turiko dukorana na Leta y'u Rwanda na HCR kuco twokora muri kazoza. Ibyo biganiro biracabandanya, nta ngingo turafata ariko kandi tubibutse twaramaze kwakira abashiki 10,000
so far. Icyegeranyo cya HCR cyerekana ko abanyekongo 186,000 nibo baba mu ikambi ya Mugombwa kuva mu mwaka w'2013. Nayo mu gihugu cyose u Rwanda rufise impunzi z'abanyekongo zingana n'2,462,000. Impungenge ni nyinshi kubera ibibazo biriko biraba muri Kongo. Izi mpunzi zishobora kwiyongera. Intumwa z'ibihugu byari byagendeye ikambi y'abanyekongo ya Mugombwa ni za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubuyapani, Korea y'Epfo, Ubuhorande na Misiri. Mu ikambi ya Mugombwa mu karere ka Gisagara, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Mwumvirizi gikino intamenwa utegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Nega njoke, mwana kuru kinu hapa gono nekari?
Kumerika madumaze.
Nibona?
Jewe ndazi kwa vigenda neza, kaya tu washo anoguti.
Ego ni jizo kuya mwale kuja mwangiza ni mishuboka.
Mila kine kuya
mwale. Kwa mtaka waleko ekipi soka kukinita fisa wa kinivale zeri. Nenege hogiru gira isanga anya vjocha vigenda gute.
Kisa yako itata kukuba. Ega madumaze re, hagushia mkiugu mwana tacho ashoboye atuono onera. Mwafamu kina ekipi daku nini.
Tezepe niwe ubu.
Basha. Ibyo joke yaravuze byaradushike tuwe turakina. Umukinya dutsindisha kandi twariko dukina neza.
Wowe cyishikasha. Ibyo mpira wino ntavimenyere. Uje mu buhungi.
Ndabize kikina.
Ndabize kikina. Nibindi bindi.
Mugabo. Umupira w'amaguru dunia nzima. Amategeko namwe.
Orangaho.
Ibyo gwa yavuze nibyo. Amategeko namwe igitigiri ico bakinyi ni kimwe. Nico gituma nababwira ko ari kurondera abandi bakinyi bakaba benshi kuko twamana ba reserve bakwiye.
Oya ntacyo reka twinjire mu kibuga. Urajya kuraba yuko ataba reserve tujya gukenera.
Bikwerere.
Kandi kase ubwa mbere dushikira kandi tugata ko tukatsinda.
Jokey, bonne chance.
OK, merci.
Sin. Bekwa. Twizere kwivyambariye bija kugenda kunyene.
Reka turabe.
Kandi hondoshe ndabahindurira nipangire JJ nye nabaki.
Ego. Ni byiza ntiwoce bahindura bitabanje kubananira kuko batsinzwe boca babifatirako ngo ni juya ko
kandi sishaka bimvako
ashe
arejo ke je murasaba imipira muterera imbere juya je individual nayo shaka
urya mukinyi bacunganye na joka naona anapitisha nguvu
gutegajwa
urabona iyi mpira je juu wa msimbuburebure agacawo mutwara
kandi shana je ndabibona iyo birutse mbona musiga ngose
raba dada vyake mubwire ntajara tikibanza cyane arasoka sana hati abamuhya ikoro simwe hagasigara rubanza rwa babiri gusa ureza muna mwenye kabumba
yo fiacre tasho yo madutsinde brene karabaye bacumi
ahubwo dada niba barabakinye bafise uzoweze ubu sasa niho bagira bakine neza kirya gitsindo batagomba watu
wapi sinzi ko bigwa kigombo kuko na je urubwa mbere ndabaherekeza muri match nti indire kuraba ingene bihava bigenda kwena
ko mbona umenga barahagaze
wabibonye
birevye nyuri sema bihava bibavyo barushe kare basi gidio ya jara manuka gufasha fyakre
oya gera manuka cyane naho joke hava buri umuhumukira
nibyo
kandi rero tuzeye kwitsinda
oh
yo none waramuteze aratembye sinzi kivamo
ibana ni hatari kagumya cyamya namaki
yo nge waramutonetse rega hajya fye guhatira ko kandi agwaye kuguru
ibyo ni bibaya sana
ni yaso barabishobora
oh arashobora kuba baravya hatari ntaba gisubira gukina umupira.
Naho bahagaritse umupira no mujya baje bateruye. Aje gusubira gukina.
Ngira ngo.
Niwe kandi. Yanyemeza ngo ntaba reserve akeneye. None wala.
Prof. Ni pime basi kidogo. Urabe ni navyo none ucumpamagara basi mvemo.
Niwe wakinye mu kunimiro zingahe?
Eh. Zireza joke. Je wanda kinimbere. kandi ndashobora gukinisha amaguru yose.
Ingo ndagwijya maya jokere nawe ntasubira gukina.
Yemwe mpimurabe.
Gahoro gahoro wa muntu ntumbomerere kwinzu. Karibu.
Namba ari gahoro gahoro nyene. Urakoze kunyaki.
Ego me karibu. None kumengura shavuye namake. Cyuranteye ubwo?
Ampisuru wa usikomba zigituma shavuye. Kugira ntukize.
Tori.
Sa?
Urazi ko ntakunda kukubona usagutyo. Basi cara ngahureke kugumu hagaze. Ha mumbwire ikikubabaje.
Kwicara ndicara kandi sindava bikorohe ndakubwiye. Ariko gabizozo waruba usuramenda ndajanga ho ndani kamenyo. Ngo nzomenya kumbe wanciyemo.
Oya Dorine reka kuvuga gutyo vraiment. Urazi kivyo atavyo nari kugira?
Uti ntavyo wari kugira. None ivyo wagize vyo nibihe?
Umve Dorine. Karume toi. Wicare neza hama tuvugane kome nk'abantu bakuze. Urazi ko kayawe yari igoye cyane kandi amanota yawe yari mabi.
Sa? Uhageze kumbwira ko nari mfise amanota mabi.
Karume toi.
Ko kijya gihe atavyo wambiye. Ko wampenze ngugiye kubijamwo. Amanota yanje ntayo waruzi.
Nari ndayazi nivyo mugabo vyanze ntakundi nari kugira shadow kandi ntiwocu ntakishavu gutyo kose kuko sikosa ryanje
uti sikosa ryawe nijya wonyene kuko ni utashikije ivyo twavuganye
mukama wanje
mbeko je nashikije ivyo nakwemereye na ukampenda
dori inyumviriza shadow ndagusurire munsi ikosa ryanje
nijyande
cwe bosco ntako ntagize yarananiye kandi nawe urazi kwagoye sivyo ndinda kukubwira
igi wanyemera kumfasha nti waruzi kwagoye buje
nari ndabizi mu byaranze
cengwa ashaka gushika kuri bijya nyene sha waranshoboye nukuri
reka ntabyo kugushobora birimo sha kandi face ari impossible niri nete nu none washaka ngirene nkiki imana mpindira mano
bizoza
sa
nukuvuze
none
kandi kwamenze nguzomfasha ndemera turajyamana ubugarutse kumbaza kuri imana igihe twajyamana ni waruzi kutariyo Changi vyahindutse mu nyuma. Eh?
Dorine, leka kundenze nduru kandi empe de respect. Ntubibagire ko numwigisha wawe. Mbeho ikosuri ntako byose. Nije nakubwiye ngo ntiwi. Changi nguje kubesha ugura ama telefone mbarira.
Umuntu asonera uwisoneye.
Uti sinisoneje. Eh.
Bizoza ndakubwire. Umuntu asonera uwisoneye.
Uti Jesse.
Igihe twajyamana. Wowe wari wibagiye kujyamanya n'umunyeshure wawe.
Ibyo birakuraba.
Iyo ba wisoneye, wari kujyamana nanje.
Nari kujyamana nanje.
Ibyo bintu ntibikuraba. Wari gukora ibyo twavuganye gusa.
Mbeho hiyuba wisoneye. Wari kuryamana n'umuntu utazi nguro nk'amanota aho kwigukamenya nk'abandi. Kandi byongeye sinagufashe ku nguvu waje ubishaka kandi utahiraho ushaka nkura kwindurure
eh abazangura nyikura bikoroheka bizoba
wasatse
uwo bungaye kabisa
jewe
nanje nzokwereka ico nzogukora kandi ntuzofunye bagiye
we wongire iki
uti nzoku uti
nabugiri ni hatari
ni hatari nyene igumira ho shanzo kwereka ukagenda utabonye umutaho guhagarika bakubwira ko wafashe ku nguvu
njoba
ntari Dorine eh wewe nyene jenge kukwitwara kandi bitarenza uno munsi wavyumva
we Dorine
reka
reka ibintu nkivyo sha reka kubukina n'ubuzima Dorine tekana
mubiki ahubwo ntukwije ngiye gutangura kurira muhira mvuge ko wamfashe ku nguvu nca ntinya kubivuga hama bampinyi bazobona ko ari ivyo mbisa kwanza ngende ndeke kuguta ku mwanya sha
kama kikongo oya reka basi Dorine ndagusabye kikongo wicare tuvugane neza kandi vuga buhoro buhoro ntihagi ukumva
ndakubwiraga bizoza ibyo ari kuvyumvira imbere yuko nyobegwa kwanza simbona nico nyiriko ndavugana nuwafashe ku ngubu bisa kwanza nigiye
mama ndahumiwe yemwe
ta Francine jewe ngire ntaye nukuri ndabona ko atakiriza mutwe
Ndiye
abasiye hano n'iki cyo kugira. Kewe jo kwizukira yo byo byo. Kandi atamuha reserve la fisi. Ni ati ngwa bintu mu 10. Nuko gusa ntosiga Gideo mama yanyihanikije ahandi wo nari kwitahira nibahave bamaramara mbona nuko
mama we rero yakubyengura indire Gideo
ye
urumvise ngo batsinda badatsinda ngo bagenyeze
mira yawe mira bijana we nyine ga yemi ntabaho
be
ntomeya ko yavukiye muri no misozi yino araza kuba barabasha niyo batsindwa
Wabonye
niyako yabashitsemo mbega basha ko mba nari kwarata amaboko n'ibiki ariko babiri ngo tujye kurabaye cyose babazwe n'igira France buri gihe ishinga tugende ntacu none muri bino by'ubupira gwarabije mu gutubona
Jadi ambil ya kue yang orang, jadi mula ikut ya
football.
Kalau macam tengah, macam kue yang orang nak keluar, aku awes, sama kau.
Aku bacaan awak nak bagi. Umumnya isoni yang kuara, bapak mahu ikhlas.
Kombon nume, kau ada kuara sekolah nerero.
Mira
gombak kau yang suri dan joke. Contoh tu mana syarikat jauh pun tidak jomaja.
Oh ya, bacaan yang kamu sirem, ni jalan muka bimu nani ye, bapak punya bacaan kamu kuram.
Wabonye gaye gwararindiye yamba yama ya joke
na waranezerewe gabasha ehisha inge na simbagurika taye yiwe nayo gabasha yo ni yo sportif kwid
ivete bige niko ndabona ni yo uragenda uragenda gwarurage yo
baramunazine
cha hagi umwana yanka ni wakura
urasaje busare nawe ehe winge nabantu bakuraba
Paura kura upira ngo barabaje aho shagwara game
yaba Francis gwara 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 Aiko sha Francine bwa bundi yo ntaha nari kuba mpombe.
Reka sha ni bamwongere kwarabere.
Nari
engere banzenze.
Yo!
Yo!
Hansine, mado chuanzo ndindi utubizo ndamu hash nitwishi.
Ibete na kuari yangu kiruka gani moja hando ndamu kuta.
Sinzi mama ni.
Oh ya nebi sansbe, fukufu zaidu na weeds.
Mwana
ni fuzi kona wash kama bigero. Kavjaraba na waguteri teka huu kumuli kumari inhe.
Mama akabizo. Nukuri mama urumuvyeyi mizape ndabikubwiye ndagukunda cyane
era
kunyamaga nawe
mama bitsuvuga tani hon
aya nuze nagusigarije itamarimwe nawe uhavupomera utubizo twawe akira nabandi
mama muramba barira bizaye ico nshaka kandi raziko turi mu buruhuko
oya kibondo nufata ico umuti mushaka
ko
nabasohokanye sinaje kubagerera umwe wese ni yitanzure wibutse gusaba ico dufungure jewe nateguye ko tuva ngaha dushika twiryamira
basha nanjye ni munyizere umana yari ntuca kugaya kwese mama huko we wazanye umufuko kazi
aho nuremesha yamaze kuma ingodo kuva kera naho tumara kabiri ngaha tugiye natuyamaze
Magara yacu rero bibonde muryohegwe kandi twibukana so wanyu yagiye tukanana
ipapa rero
urakoze mama kutwibutsa papa ndagusaza dirase nyanze subize kirenye mu cyuye mama
nanje ga mama ndakubwira umugambi mfise
tundu
savire nze ndawushike ku mutyo ndabigusaza dusabire
ego mwananje mbarira atiti azajara mfasha tuusengere tuushike ko
jewe nipfuza kwiga Nyeze kaminuza mu by'amategeko Ndoche mbu mushingwa mana Hariya muri vire Twese tuzoca tuja kubayo
Ivete naguhinyuye
Nimutangwe kumva
gushikiriza igica gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Chuti z'ijwi rya Amerika mwese uko mungana natwe turabashimiye cyane. Maze rero mukomeze mugubwe neza n'ibigano bya radio yanyu radio ijwi rya Amerika. Mugira umugoroba mwiza, Imana ibahezagire.